Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Kuri internet mudusanga kuri wayishatu radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'abagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho. Ingingo z'ingenzi mu Burundi: komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge sever igiye gutangiza igikorwa cyo kumva ubuhamya ku mugaragaro ku bwicanyi bwabaye mu gihugu mu mwaka w'1972.
Twifuza ko hamenyekana ibyatumye ayo mabi akogwa n'uruhara ibisata byabigizemo, ibisata bya leta, abikorera utwabo.
Pierre Claver Ndayicariye, umukuru wa komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge sever. Umutwe w'abarwanyi bikekwa ko bakorana n'intagondwa za kiislamu wishe abantu byibura 36 mu mujyi wa Beni mu burasirazuba bwa Congo. Na Burusiya uyu munsi kuwa kane bwavuze ko ingabo zabwo zakoze igikorwa gikomeye cyo kwihimura ku bikorwa remezo bya Ukraine nyuma y'icyo bwise igitero cy'iterabwoba cyabaye mu cyumweru gishize mu ntara ya Bransk. Iyo Burusiya rero ihana imbibi na Ukraine. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya duhereye kuri hirya no hino ku isi. Uburusiya uyu munsi kuwa kane bwavuze ko ingabo zabwo zakoze igikorwa gikomeye cyo kwihimura ku bikorwa remezo bya Ukraine nyuma y'icyo bwise igitero cy'iterabwoba cyabaye mu cyumweru gishize mu ntara ya Bransk. Uburusiya ihana imbibi na Ukraine. Iyi nkuru turayigezweho na Eugenie Mukankusi.
Ukraine yavuze ko abasivili byibura 6 bishwe mu cyiciro cya mbere cy'urufaya rwa misile z'Uburusiya guhera hagati mu kwezi kwa kabiri gushize. Minisitiri w'ingabo w'Uburusiya mu itangazo yavuze ko zakubise amasosiyete y'ingabo za Ukraine n'ibindi bikorwa remezo bya gisirikare. Iryo tangazo rivuga ko ingabo z'Uburusiya zasenye ibyo zari zigambiriye, harimo ububiko bwa drone n'ahakorerwa amasasu, kandi ko byahagaritse intwaro ziva mu mahanga zambuka muri Ukraine zinyuze mu mihanda ya gari ya moshi. Ntibyashobotse ariko kubona amakuru adafite ahabogamiye kubivugwa. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ibikorwa remezo n'amazu abantu batuyemo mu ntara 10 byangiritse bikomeye. Mu itangazo yagize ati, abavogereye nta kindi bashobora uretse guhungabanya abasivili. Igisirikare cy'Uburusiya cyavuze ko cyarashe gisubiza icyo bise igitero cy'iterabwoba mu ntara ya Bryansk cyo mu cyumweru gishize, ubwo bari mu itsinda ryitwa Russian Volunteer Corps bateye baturutse muri Ukraine. Uburusiya bwavuze ko abasivili babiri biciwe muri icyo gitero. Ukraine ishinja Moscow kuba yarakoze yigaragaza nk'aho yashotowe.
Umutwe w'abarwanyi bikekwa ko bakorana n'intagondwa za kiislamu wishe abantu batari munsi ya 36 mu mujyi wa Beni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nk'uko bitangazwa n'umwe mu babibonye mashyirahamwe. Babibonye rero wo mu bashyirahamwe adaharanira inyungu za politike. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije aratugezaho inkuru irambuye.
Icyo gitero cyabaye ejo ku munsi wa 3 mu ijoro cyakozwe n'uyu murwi ucuditse n'abarwanye mu murwi ADF wo mu Buganda ucumbitse mu buseruko bwa Congo. Uyu murwi ukana n'intagondwa za kiislamu zizwi ku izina rya leta ya kiislamu wama wakoze ibitero mu bisagara no mu ducimbiri muri icyo gice cya Congo. Icyo gitero cyabereye mu gasagara gato ikitwa Mukoni kari kilometero 30 z'igisagara cya Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Iyo ntara itwagwa n'igisirikare kuva mu 2021 yama yaberemo ibitero by'imirwi yitwaje ibigwanisho. Buramatari w'iyo ntara Carly Nzanzu Kasivita uyu munsi kwa kane yacishije ubutumwa kuri Twitter aho yatangaje ko abantu 36 aribo baguye muri icyo gitero cyatanguye ejo ku munsi wa 3 ku muhingamo. Umukuru w'ishyirahamwe ryo muri iyo ntara rihanira inyungu z'abanyagihugu Mumbere Libandu Arsenewe we yavuze ko abaguye muri icyo gitero bashika 44 kandi barimo abana hamwe n'abageze mu zabukuru. Yavuze kandi ko hari n'abandi banyagihugu bataratorwa.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, wayishatu radio yacu voa.com, naho murahadusanga naho kuri Facebook, Twitter na Instagram turi kuri @ voa radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Abayobozi mu nzego zitandukanye mu Rwanda bari mu biganiro n'urubyiruko rurenga 600 rwaturutse muri za kaminuza zinyuranye muri icyo gihugu. Ibyo biganiro bibera mu karere ka Musanze bigamije gusobanura urubyiruko ibibazo by'umutekano muke ukomeje kugaragara mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bigamije kandi kwigisha uburyo ubwo kurwanya imvugo ihembera urwango mu karere k'ibiyaga bigari. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Gloria Twishime witabiriye ibyo biganiro yararimo abikurikirana. Gloria, wiriwe?
Yo neza Geoffrey.
Ye, tumaze kuvuga rero ko ari biganiro byateguwe n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye z'u Rwanda, ariko mu byukuri ni bande batanze ibyo biganiro?
Akazi cyane Geoffrey, abatanze ibiganiro harimo Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, harimo ikigo gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe bahoze mu mitwe yitwaje intwaro, ariko kandi harimo n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye, harimo Alain Kurarinda umuvugizi wungirije muri guverinoma y'u Rwanda, harimo n'umujyanama wa perezida mu by'umutekano Kabarebe nawe yarahari.
Turavuga rero ko ari ibiganiro bigamije gusobanurira urubyiruko ikibazo cy'umutekano mu cyo ukomeje kugaragara mu karere k'ibiyaga bigari no kurwanya imvugo ihembera urwango ndetse n'ingengabitekerezo ya genocide. Ariko se kuki bahisemo kubitanga muri iki gihe? Haba hari impamvu, haba hari icyo bavuze gituma babitanze muri iki gihe?
Urakoze cyane. Impamvu babikoze muri iki gihe ni uko umutekano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi ubona ko aribwo urimo nk'agatotsi, kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niho hari umutwe witwaje intwaro wa FDLR uri guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko kandi n'abanyarwanda bari muri icyo gihugu nabo umutekano wabo ntabwo umeze neza. Iyo niyo mpamvu nyamukuru njye navuga ko bavuze, ariko kandi nanjye mbona bashatse gukora bino biganiro muri iki gihe.
Naho se kubera iki bibanda ku banyeshuri ba kaminuza by'umwihariko?
Yego, nkuko bagiye babigarukaho rero, impamvu bibanze ku banyeshuri bo muri za kaminuza zitandukanye mu Rwanda ni kaminuza esheshatu, bibanze kuri za kaminuza ku bigiriko bo muri kaminuza kubera ko urubyiruko nirwo nizo mbaraga z'igihugu, nkuko bari babitangaza. Urubyiruko ni narwo rwinshi aho ruri kuri 65% ku ijana ni ibarura rusange riheruka gukorwa. Mu by'ukuri urubyiruko impamvu barugarutseho cyane ni uko ari narwo rwifashishijwe mu gutegura genocide yabaye mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda na 1994. Ahanini ni uko navuga ni impamvu nyinshi batangaje, ariko izo nizo mpamvu nyamukuru navuga ku mpamvu batumiye urubyiruko ahanini.
Naho se bamwe muri urwo rubyiruko hari abo mwabashije kuvugana ngo wumve uko bakiriye ibyo babwirwa ibyo biganiro byatanzwe?
Urakoze Geoffrey, twavuganye cyane ntago nabura kubavugisha. Ibyo twavuganye ni uko aba banyeshuri mu by'ukuri iyo bareba umutekano muke uri mu karere k'ibiyaga bigari ubona batabyitayeho nk'uko barimo babingira, ubona batana ari abantu rwose bibereye no mu isi yabo, niko navuga. Ariko babashije kumbwira ko bagiye kubihindura, cyane ko abanyeshuri biga muri kaminuza wenda baba bahugiye no mu masomo yabo, ariko kandi wabonaga nta gitekerezo bafite cyo kuvuga ngo reka nibi tubimenye ni ibyacu, ugasanga birakorwa n'abayobozi bo hejuru. Ariko mu by'ukuri ibiganiro iyi nama yakozwe yasanzwe ko abanyeshuri bo muri kaminuza urubyiruko by'umwihariko ariko rugomba kwitabira iki kintu cyo kurwanya imvugo ihembera urwango, cyo kurwanya ingengabitekerezo ya genocide by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari.
Gloria Twishime, uri aho ngaho mu karere ka Musanze habereye inama, reka tugushimire cyane, ukomeze uyikurikirane uze kugezaho ibyahavugiwe mu makuru yacu ataha. Ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Mu Burundi komisiyo severe ishinzwe kunywanisha abarundi no kumenya ukuri irateganya gutangiza ibikorwa byo kumva ubuhamya ku mugaragaro ku bwicanyi bwabaye mu gihugu mu mwaka w'1972. Umukuru wa severe havuga ko intego nyamukuru ari ukugira ngo abiciwe ababo n'abazi byabaye babivuge ku mugaragaro ababikoze basaba imbabazi. Pierre Claver Ndayicariye mukuru wa severe yumva ko ibyo bizatuma abarundi biyunga kurushaho. Inkuru irambuye turayibaza Eloge Willy Kaneza.
Mu itangazo mu rw'igihugu jejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Sever washizabona avuga ko ibikorwa byo kumviriza abantu ku mugaragaro bazi canke bafite amakuru ku bwicanyi bw'1972 bwahitanye abahutu benshi bizotangurira mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Nata munsi mu rw'i Sever watanze iryo tangazo rimenyesha ko mu Ruyigi ariho hibonekeje amasura menshi n'abatangabuhamya bawemereye kuzogira icyo bashikirije kurusha mu zindi ntara. Kugira igikorwa giende neza, abakomiseri bazumviriza abantu bazoba bava mu bwoko budasa. Mbega hazumvirizwa bande? Nibihe bisata n'inzego bizisungwa kurusha ibindi. Inyishu tuyihabwa na Pierre Claver Ndayicariye mukuru w'urwi Sever.
Umurwi Sever uzokumviriza abo byerekeye hamwe n'amasura. Twifuza ko hamenyekana ibyatumye ayo mabi akogwa n'uruhara ibisata byabigizemwo, ibisata bya leta, abikorera utwabo, igisirikare, igipolisi, inzego z'ubutungane, igisata cy'inzero, amabanki, amashyirahamwe akora nk'amabanki, imenyeshamakuru, imigambwe, imihari ikomoka mu migambwe, amashengero n'amadini, amashyirahamwe yemewe n'ayatemewe n'amategeko, imigwi y'abantu bagiye hamwe.
Ndayicariye aramutwara mu rwego rwo kunywanisha abarundi arahumuriza. Nta muntu n'umwe mbere n'abikekwa ko ibyaha zokurikiranwa kuri ino ntambwe kubera izo byavuzwe.
Nuko ibyemezo twatororokanije bidashobora gukoreshwa mu kwagiriza abakorewe amabi, amasura cyane abakekwa ko bakoze amabi.
Muri iki kiringo n'abantu b'imiryango cyangwa amashyirahamwe yafite ibyo avuga bifitanye isano n'imanza zaciwe mu buryo ntabanduka bazokwakirwa. Mugabo mu rw'i Sever ushimangira wibutsa abantu ko atari sentare.
Ibishikirizwa bifitanye isano n'imanza zamaze kuba ntabanduka navyo nyene birakigwa kugira bakorewe amabi basubizwe agateka. Umugwi Sever warahawe n'uburenganzira bwo gushobora gusaba ko imanza zamaze kuba ntabanduka zisubirwamwo. Umugwi Sever si sentare.
Igihingo kije inyuma y'imyaka ine mu rw'i Sever wari umaze gucukura ibinogo rusange byahambwemo abantu bishwe mu rwimo rw'1972 rwahitanye abahutu benshi. Amashyirahamwe yahanira inkehwa z'abatutsi yari yamirije iyo ngendo avuga ko ubwicanyi bwahitanye abatutsi bwirengagijwe. Nubakiriko Emmanuel Nkurunziza n'umunyamabanga wa Genocide Canada.
Gice cha Karuzi bubahutse ahantu hariya ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose n'ibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karuzi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamututsi avugwamo. Ukeneye kwibuka, ukeneye gukora ubutungane imbere na mbere ubanza kuvuga ukuri atagufata ibiziga by'abatutsi mu byitu by'abahutu canke ukundi. Twe turafise ibyemezo byo mu ntara nk'akarorero Kiremba Cangozi aho mu kinogo kijya gikoreramo ababaji aho bataye abatutsi bishwe 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu mu 1972.
Ariko muri Sever n'ubu bavuga ko bitabatera isoni kuvuga ko urwimo rw'1972 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu.
Uno munsi tukididinganya turavuga iho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi, tukavuga crime contre l'humanité, ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu mu Burundi mu gihugu cyose.
Ibi na President Ndayishimiye yava muri ubwo bwoko yanaruye mu ishyamba yiteguriye gusesera amaraso ntibabihuriza ko n'uwo mu rwi.
Hari abacabaza bati none ko Sever yamaze kuvuga ngo byirindwe na kabiri ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga. Hari abavuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki. None tuzoza turafata kamanyuma uburongozi buca buvuga ko muzaha kamanyu reka tu oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihurongozi bw'igihugu buzoheza rero gakiri ico cegeranyo buke bwiga ingene bugikoze. Muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka cyamugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere
uburundi ufitamo kamwe n'igihugu kibanye cyo Rwanda oni yemeje ko cabayemo genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Burundi ho kugeza ubu abatutsi n'abahutu baracaharira ku kuntu ubwikanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye hanini abahutu basaba ku rwimo rwahitanye abahutu benshi 72 bwo kwitwa ihonyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko ubwikanyi bwayogeje ababo mu gihe mu 1993 nyabuna hari bwo kwitwa ihonyabwoko Ero je uri kaneza ijuri ya Amerika.
Mu makuru y'imikino kuri wa gatandatu tariki ya 11 y'uku kwezi kwa gatatu nibwo mu nzu y'imikino ya Dakar Arena muri Senegal hagomba gutangira imikino y'itsinda rya Sahara mu irushanwa rya Basketball Africa League 2023. Radio Ijwi rya Amerika igiye kubagezaho mu ncamake ishusho y'amakipe atandatu agize iryo tsinda Jean-Claude Munyandinda.
Kuri wa gatandatu tariki ya 11 y'uku kwezi kwa gatatu urugamba rwo guhatanira igikombe cya Basketball Africa League rugiye kongera guhina na kushuro ya gatatu amakipe atandatu yo mu itsinda ryiswe Sahara agiye gutangira guhatana mu nzu y'imikino ya Dakar Arena muri Senegal ijwi rya Amerika rigiye guterera kajisho kuri iri tsinda mu rwego rwo kubagaragariza muri make ishusho ya buri kipe izaseruka duhere ku ikipe ya US Monastir yo muri Tunisia iyi kipe igiye kwitabira irushanwa rya bar kushuro ya gatatu ikaba ariyo yegukanye igikombe cy'umwaka ushize itsinze Petro de Rwanda yo muri Angola kumukino wa nyuma ES Monastir igiye guseruka yewe n'umutoza Gabriel Linos w'umugereki ndetse na kapiteni w'igihe kirekire Muzehe wa Kazi Radwane Slimane w'imyaka 42 iyi kipe yashinzwe mu mwaka w'1959 ikaba ikinira mu nzu y'imikino yitiriwe Mohamed Muzari ifite ibikombe 7 bya shampiyona basketball muri Tunisia dukomereze ku ikipe ya Kwara Falcons yo muri Nigeria iyi kipe ni umushyitsi muri rushanwa rya bal ikaba itozwa na Baba Jibril w'imyaka 33 wigeze no kuyikinira Kwara Falcons ifite igikombe kimwe rukumbi cya shampiyona basketball muri Nigeria yegukanye mu mwaka ushize 2022 abakinnyi kwa Rafa Falcons igiye guserukana muri bal biganjemo abene gihugu bongewemo umukinnyi umwe witwa AJ Wilson w'umunyamerika tugeze ku ikipe ya AS Douane yo muri Senegal iyi kipe izabikinira mu rugo igiye kwitabira bal ku nshuro ya kabiri kuko no mu mwaka 2021 yari iri mu makipe 12 yaserutse muri Kigali Arena i Remera AS Douane itozwa n'umwene gihugu witwa Pabige mu rwego rwo kwitegura bal yongeyemo abandi bakinnyi bashya barimo abanyamerika babiri aribo Chris Crawford na Terrell Stoglin basanzwe bamenyerera irushanwa indi kipe igiye kwitabira irushanwa rya bal mu itsinda rya Sahara ni ABC Fighters yo muri Cote d'Ivoire iyi kipe yashibutse ku ikipe y'umupira w'amaguru Africa Sport d'Abidjan ikaba yarashinzwe mu mwaka w'1997 ifite umutoza w'umunya Australia kazi Liz Mills wigeze no gutoza Patriot Basketball Club yo mu Rwanda mu bakinnyi ABC Fighters yongeyemo twavuga umunya Nigeria Chris Obepa n'umunya Nigeria Abdullahi Haruna bombi bakaba barigeze gukina irushanwa rya bar umwe akinira Saidu Legacy Athletic Club yo muri Guinea undakinira Forces Armées Police yo muri Cameroon tugeze noneho ku ikipe ya Stade Malien yo muri Mali iyi kipe itozwa n'umwene gihugu Kabakante ifatwa nk'insina ngufi muri ritsinda rya Sahara kuko nta mukinnyi n'umwe w'umunyamahanga yifashishije mbere yo guseruka muri uru rugamba rwa bar iyi kipe yashinzwe mu mwaka w'1963 yabonye itike nyuma yo kwegukana umwanya wa gatatu mu ijonjora rya nyuma yahuje amakipe mu cyerekezo cy'uburengerazuba dusoreze ku ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda iyi kipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu Rwanda igiye guseruka mu irushanwa rya bar ku nshuro ya kabiri umwaka ushize yarangirije ku mwanya wa mbere mu itsinda rya Sahara ariko iviramo muri kimwe cya kane kirangiza isezerewe na Forces Armées Police yo muri Cameroon uyu mwaka Reg Basketball Club igiye muri Senegal yitwaje intwaro zikaze zirimo abakinnyi b'intyoza yavanye mu makipe anyuranye yo mu Rwanda bakiyongeraho abanyamahanga barimo Pichumanga Delwan Graham na Thomas Cleveland. Ese iyi kipe ya Reg Basketball Club irasabwa iki kugira ngo izashobore kwegukana umwanya mwiza muri iri tsinda rya Sahara? Twumve Jean-Pierre Habimana, umwe mu basesenguzi b'imikino mu Rwanda.
Icyo nakubwira cyo ni uko Reg si ubwa mbere igiye, si n'ubwa kabiri. Ni ukuvuga ngo ni iby'igiye misanzwe izi. Icyo rero iharanira ni uko igomba gukina umukino wose kuva itangiye, uwo mukino ikawukina nka finale kugira ngo ibashe kwikarishya hakiri kare, itazategereza ko hari undi ushobora kuzayo ikayifasha kugira ngo ibashe kwikarifi umukino wose ko gufata nka finali kugira ngo ibashe kubona iyo nsinzi hakiri kare.
Uyu musesenguzi aratubwira kandi icyo ikipe igomba kwitwararika niba yifuza kugira nibura muri kimwe cy'akabiri kirangiza
kugira ngo ibashe kuboneka muri enye za mbere. Ubushize yabashe kwikarifia ariko none yigira ikibazo cy'uko yiraye yumva yuko iri wayo imbere y'abafana bayo ishobora kuzitwara neza ariko noneho ubu ngubu no kuzabiharanira kandi noneho ikamenya ikishaka. Sivuga ko n'ubushize itari izi ikishaka ariko kwirara burya ni ibintu bibi. Iyo yari iraye rero yumva yuko ubwo yabashije gutambuka kandi kaza ku mwanya wa mbere bashobora kuzitwara neza kurushaho.
Umukino ufungura iyi mikino yo mu itsinda rya Sahara uteganyijwe kuri wa gatandatu hagati ya AS Douane muri Senegal na ABC Fighters muri Cote d'Ivoire. Uyu mukino ugomba gutangira saa 12 z'umugoroba ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Reka noneho twumve igice cy'ikiganiro mugenzi wacu Oriane Itangishaka yagiranye ku munsi w'ejo mpuzamahanga hari wabana bategarugori yakigiranye rero n'abagore b'abarundikazi baba muri Kenya aganire na Jacqueline Bangenyere uhagarariye abagore b'abarundi mu Bubiligi naho muri yego ba Jacqueline Bangenyere uhagarariye abagore b'abarundi mu Bubiligi naho muri Kenya ni Liliane Bisemure.
Mu gihe itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka isi ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi abarundikazi bari mu mihingo itandukanye y'isi nabo nyene barahimbaza uwo munsi. Twaganiriye na bamwe muri bo tukaba twagiye muri Kenya tuvugana na Madame Liliane Bisemure akaba aserukira abakenyezi b'abarundikazi baba muri ico gihugu ku rwego rwa diaspora ndundi. Twavuganye kandi na Madame Jacqueline Bangenyere akaba serukira ishirahamwe ADEFEBEC ku Kivi ishirahamwe ry'abarundi kazi bari mu gihugu c'Ububirigi. Bompi baratubwira uko uwo munsi mpuzamakungu hari umukenyezi bawiteguriye bariko barawuhimbaza canke ico bifuza nk'abakenyezi muri rusange. Duhere kuri Madame Liliane Bisemure mu gihugu ca Kenya aho bashimye kubona bagenzi babo b'abarundi kazi bariko barahimbaza umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi mu gihugu cy'u Burundi itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu.
Umunsi tuko turawuhimbaza nk'uko abandi bose ku isi bakarawuhimbaza ariko kandi nami ndayivuga ntimbega ngahanye ntitumeze nko mu Burundi. Mu Burundi niho abantu bose nk'ubunye bambaye ibitenge bari mu barabara bariko araryoherwa abandi bari ku kazi ariko ngahanye cyane cyane abakenyezi bari kubikogwa tuko tuvyumva ku maradiyo aho bari kwatwifuriza umunsi mukuru mwiza maradiyo no kuri ko arabivuga na leta urumva yuko yari hantu yagiye kukeza abakenyezi. Ego twa turi kugogwa ariko kandi tuzohimbaza neza abarundikazi bari ngaha ku munsi wa Mungu itariki 12 aho tuzohura tumenyane cyane cyane ikindi naco tunavugane uko two kwiteza imbere.
Ijambo mwitegure kuzoshikiriza abakenyezi muzo wa muri kumwe cyane cyane nk'umuyobozi wabo ryo bari irihe mushimuka kuki muri bino bihe.
Ego ijambo nyamukuru rizo bari ryo kuja hamwe rizo bari ryo nidutatane n'ahagihugu ari kinini. Ego abenshi baraje basanga bakurikiye abashinga nayo babo abandi baje ku kazi urabona yuko abantu wese ari mu vyiwe ariko kandi naho ubuzima udutwara abarundi kazi muri iki gihugu cha Kenya dusanze turi nga muri iki gihugu cha Kenya ahanini tuzoshimikira kuri uwo munsi wacu. Message tuzotanga cyane cyane nuko twoja hamwe nk'abakenyezi abakenyezi bagiye hamwe barashoboye kandi umukenyezi akoze aragica tere mu muryango ni kirumara nkuko tukunda kubivuga. Rero abakenyezi ngo muri Kenya ahanini ntituzosabagira umwe wese ngo aje kuyiwe ariko dufashanye umwe wese ahicyumvira uwundi ngene turi bwiteze imbere.
Hanyuma kubijanye n'icivugo cy'uyu mwaka mwarumvise ko kijanye ahanini niringaniza ryo gukoresha ubuhinga bwa none kubitsina byose icyo civugo mwacakiriye gute mucumva gute mukivuga kwiki?
Ego ni civugo ciza kije hageze kuko muri iki gihe ubuhinga bwa none ni bwo burakoreshwa cyane. Mukenyezi nawe ntiyosigara inyuma ubuhinga bwa none arabukeneye kuko nk'unye nk'akarori gatoya gusa nk'akazi akazi unye bariko babutanga ku buhinga bwa none utagiye kumurongo utagiye ngo ngumenye nabandi koreshejwe inga bwa none nk'akarwa ma telefone koresheje ordinateur arizo twita nyabwonko ntushaka kumenya ibikorwa ku isi yose hamwe no gutera imbere ntashaka gutera imbere atari karabikoresha cyane cyane ego nivyo hari ibindi mugabo niki naco ni nyamukuru kuko bizoza biringaniza nkuko bayivuze no kuringaniza twese dushikirwe mukenyezi ashe gushikirwa no gukoresha ubuhinga bwa none.
Ubu naho dutega amatwi Madame Jacqueline Bangenyere umuyobozi w'ishyirahamwe ADFBEC ku Kivu mu gihugu c'u Bubiligi.
Ishyirahamwe ryacu ADFBEC ku Kivu tugenda kugenekereza ibya 2025 ntwarante kabla ku munsi wa gatandatu mu ndwi ibiri.
Kuri uwo munsi none mwiteguriye gukora iki neza na neza nk'abakenyezi bazoba bagiye hamwe guhimbaza uwo munsi?
Yego, murakoze cyane. Twarawiteguriye ni kuvuga twaratumiye abantu batandukanye baba bagabo baba bana baba bakenyezi kugira ngo bazoze dufashanye kuruhimbaza. Tuzogira igiteramo kizaba kirimo ibice bibiri, ni ukuvuga igice cya mbere kizaba kigenewe ijambo ry'uwo munsi gufungura dusangirire hamwe tuganire hacemo n'utuntu tw'utugenegene hanyuma igice cya kabiri nacyo kizoza buriko burira aho abantu batashoboye kudaha mu gice cya mbere kandi n'abari bahagumye bagiyeho bashaka kubandanya tuze tubandanye duteranye gushika mu gitondo kimwe bita carebansante.
Hama wavuze ko muzoshikiriza ijambo nyamukuru mwotubwira icyo muzoba mushimitse ko muri iryo jambo ry'uwo munsi.
Muri iryo jambo ry'uwo munsi ubwa mbere tuzoca ku mayandi gatonya ukuntu uwo munsi mukuru uwo munsi kubera hari abantu bariko bahari hamwe bavuga ngo ni umunsi mukuru abandi ngo ni umunsi mukuru. Uwo munsi mukuru hari uburenganzira bw'abakenyezi ku isi. Tuzoca ku mayange ukundi watanguye hanyuma twiheze hirya no hino haba ngaha aho tubaye cyane ibintu bitandukanye cyane n'ibindi cyacu cy'u Burundi turabe intambwe imaze kugerwako mu bijyanye no gukoresha ubuhinga ngurukanabumenyi kudakumirwa kw'abakenyezi.
Kuri icyo uvuze ku bijyanye n'icivugo cy'uyu mwaka cerekeye kuringaniza ubusumbasumbane mu ikoranabuhanga mu ikoresha ry'ubuhinga ngurukanabumenyi ubuhinga bwa none icyo civugo cyo mukivuga kwiki muri rusange?
Icyo kivugo ni kivugo cyiza cyane kubwo twaragishimiye mugabo n'ibyivugo zahora bikivugwa mu myaka iheze nabyo nyine byaba ari byiza. Icyo kivugo twaragishimiye cyane kubera yuko turabye muri iyi myaka tugezemo ubuhinga ngurukana mu bumenyi ni ikintu gikomeye cyane ikatumaravye n'ukundi muri iyi myaka ibiri iheze ikivugo cya kovide cyatumye abantu benshi bategereza kuguma mu nzu abakozi bagakorera mu nzu abana bakigira mu nzu byaragaragaye yuko kumenya gukoresha ubwo buhinga cyari ikintu gikenerwa. Ni ukuvuga yuko umuntu atashobora gukoresha nka orudinate cyangwa ashobora gukoresha telefone ntibyamworoheye namba kandi ku guhera icyo gihe gushika uno munsi hamwe hamwe mu mashyirahamwe baciye babandanya reka mbere no mu mashuri baciye babandanya kujya baragerageza ikwigisha cyangwa gukora iminsi imwe bakoreye muhira iyindi bakagenda ku ishuri cyangwa ku kazi ku buryo rero umuntu adashobora gukoresha ubwo buhinga icyo bimugora.
Tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka isi yose irahimbaza uyu munsi ukaba waratangujwe n'abakenyezi bariko bararondera uburenganzira bwabo mu bisata bitandukanye cyane cyane uguhembwa neza n'ibindi byinshi. None nk'abakenyezi b'abarundikazi baba mu bihugu bya Buraya hari ibindi bibazo muhura navyo muri kumuragerageza gukemura mwifuza ko navyo nyene byoshimikwa ko kugira ngo bitore gunyisho?
Abakenyezi baba mu bihugu bya Buraya barahura n'ingorane zitari zike. Hariho ingorane n'abantu bose bahura nazo. Ingorane iyi y'umubyeyi yibarutse ino murazi yuko nta senge aba hari kenshi ntoya bavukana aba hari bimworohera rero kugira ngo atunganye ibyo mu rugo rwiwe yongere atunganye n'ibijyanye no kurera abana yongere aje ku kazi. Ibyo rero ni ingorane kenshi abantu bahura nazo mugabo kubera nyine ariho tubaye turagerageza tukabyakira tukicamo kunye gutanu mugabo usanga bitoroshe usanga ko kumugoroba ubizi yarushe kabije
Shuti mukomeje kudutega amatwe amakuru twabagezaga hanaha tuyasoreje nshimbe abagenzi banje Cedric Franklin na Nadia Taha bamfashije kuyabagezaho kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma na umukanya Samuel Ngice.